imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabaramukije inshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika ikaza mu biganiro byacu byo muri kigitondo ni Rideni Yongabo abaramutsa mubandanye mugira ibihe byiza bijana na Noel mwese mu miryango yanyu n'abanyu tubaza ko muri ko muyihimbaza mu mahoro n'umunezero hano kuri radio ijwi rya Amerika nditwatanzwe kubafasha guhimbaza uwo munsi mukuru aho muri hose Kunzira izi ya Amerika hirya no hino ku isi nabo badusabye kubafasha guhimbaza uyu munsi w'iyi weekend ya Noel tutangurire ku butumwa bw'abakurikira bari Burundi
tubanje kubashimira kutwiyumvira kubijyanye no kwipfurizanya iminsi mikuru yimirije yaba iminsi mikuru ya Noel cyane n'umunsi mukuru wo kwipfurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ku bwa mbere tukaba twifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abakozi mukorera kuri radiyo ijwi rya Amerika tukaba tubashimira ku butumwa mushikiriza ababakurikirana aho baherereye hose ku isi yose kandi tubashimira yuko mushikiriza ubutumwa bwubaka kandi mukagushikiriza n'inkuru zitandukanye z'isi yose tukamenya ibivugwa ku isi nkaba rero uyu mwaka gutangura wa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwa mbere ndawipfurije umuryango wanje uri hariya mu ntara ya Ngozi hariya muri komine Mumba ku mutumba wa Hayiro harimo abajyango abo tuvukana abadata wacu nkongera nkawifuriza kandi abo mu muryango baba hariya mu ntara ya Mwenga muri komine ya Giteranyi hariya muri zone Ruzo ku mutumba wa Masaka komine ya Giteranyi nkongera re nkabipfuriza n'abavandimwe dukorana mu kazi ka misi yose n'ababanyi tubana aho mirire ngaha ibushumbura ku mutumba wa Maranja kati ya Buhomba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura nkaba ndabipfurije yuko umwaka w'ibihumbi 2021 yuko wabera umwaka w'amata n'ubuki umwaka wo gutera imbere umwaka w'amagara meza uzobabere umwaka mwiza cyane gusumba umwaka turangije twabonyemo ibibazo bitari bike mbere nkaba navuga yuko wabaye umwaka w'ibibazo kubera indwara ya COVID kuva twabera aho twabona indwara ishobora guteza ibibazo isi yose umwaka rero tukivuza yuko Imana yodufasha igafasha abavandimwe b'isi yose ibihugu byose kuko turabona yuko umwaka uheze twabonye ibibazo na cyane cyane iyo ndwara ya COVID indwara ya kwisi yose atagihugu na kimwe kitashikiriwe gucyo rero dusaba Imana yuko uwo mwaka yowe uduhezagiramo ibihugu byose isi yose aha iwacu i Burundi mu bihugu duhana imbibe zaba ijaha muri Congo iharanira demokarasi ya Congo u Rwanda Tanzania eka ni bibiri kuri bacu nka Uganda na Kenya twese umwaka uzutwire umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amagara meza umwaka w'ibikugu tukaba rete bashimiye namwe bwe mwashimye kuduha mikrofone mikro zanyu kugira dushobore gushikana ijwi kure kumbure abaturiko turipfuriza uwo mwaka bibashikire biciye mwisamirizi y'ijwi rya Amerika
aba nitwa Ndashimye Emmanuel abamba igihugu cy'u Burundi komine Kabezi nkaba nifuza gutasha ambere ntahije ndatahije ababyeyi banje atasha umufasha wanje n'abana bacu nje tutabagenzi kandi abifurije nawe nziza mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe sawa sawa murakoze
amahoro amahoro y'imana na nawe nziza nshuti bagenzi njyewe Viane mba mu Kinama nkaba ndabipfurije mwebwe mwese Noheli nziza n'umwaka mushasha ababyeyi banjye ahantu bari ndabipfurije umwaka mushasha na Noheli nziza mabujyana wese sinakwibagira cyane n'inshuti n'abagenzi bose mbipfurije umwaka mushasha na Noheli nziza sawa murakoze yari jyewe Viane imba mu Kinama kujya gatatu mu Bukirasazi murakoze cyane
amahoro 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 cyane mwese amahoro cyane umeze neza yewe ndi Clovis nkaba ndi ngaha mu Bukirasazi muri Kinama kibarabara rya gatatu nkaba ndabifurije umwaka mushasha na Noheli nziza ego inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabifurije umwaka mushasha sawa sawa
mwiriwe inshuti n'abagenzi ndabaramukije ndabifuriza mwaka mushasha na Noheli nziza nkaba ndi Patrick ngaha mu Kinama ibarabara rya gatatu muri Bukirasazi ndabifuriza kunezerwa muri iyi mwaka mishasha hama Imana ibahezagire
Noheli nziza turaramukije mu mahoro ine Imana ibagume iruhande
Noheli nziza turabaramukije kandi mugire Imana n'amahoro umwaka wose wa 2022
kwacugura amaradiyo yanyu namwe mwese mubandanya kudukurikirana Noheli nziza Noheli y'uyu mwaka yashitse mu gihe kitoroshe na gato mu gihe ikiza cya COVID-19 kibi cyari gacika mu bice bitandukanye byo ku isi tubonereho akaryo kuguhoza imiryango y'ababuze ababo muri iki gihe bahitanywe n'icyo kiza hamwe niyabuze ababo bahitanywe n'izindi ndwara imbere kubandanya kubashikiriza ubutumwa bwabifurizanya Noel tubanze tubumvise akaririmbo gakurikira ka Noel kitwa Ozana kacuraranzwe na Alison Vestine Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ubutumwa bwo kwifurizanya Noel nziza n'umwaka mushasha muhire urabandanye naho reka duhi jambo abarundi baba mu mahanga
Jenny Ninganza Isha nkabaninga mu kisagara cha Bujumbura abanashaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntanguye ku mubyeyi wanje nibafasha Antoinette ari igikuzi komine Vugizo mu ntara ya Makamba umupfasoni wanje Godefried n'abana Santiana Donai na Favor nkata nifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza mwonke wanje Bagoyikunda Boniface ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura abavukanyi banje Madame Niyosaba Epiphanie ari mu Rumonge Simon Oscar Capitaine Jejimana Ferdinand Nesfor Kubima na Nkuzimana Thierry Igete nda Crosspeace nkata nifuriza Noel nziza aba bonfe wanje Eric Batazira Cheusi ari mu Rumonge ari Mganje Eric ari Ngozi ndi n'abakuze n'abakozi bine banje hariho Duifura Fibert ababa mu Bushinwa Arcade na Guillaume Tegamiye Jean ari mu Giheta Igitega Docteur na Mavukiro Inosaba Docteur Saize Gilbert Docteur Ndayikunda Elias Docteur Egide Ngendakuriyo Madame Ndayisaba Claire Nzohabonayo Esther Ndayikunda Esperance Niyonkuru Athanase ari Vugizo I Makamba hariho Niyonde Zinestor ari muri Robert ngari Bujumbura Ndayizamba Beatrice Didwine Sabushimike Nibona Perage Nirera Focas ari Makamba hariho n'abaneve banje Ivara Kaza ba muri Maroc Docteur Igor Giraneza ari mu Rwanda abakorege banje dukorana akazi ka misi yose hariho Niyongabo Felix Izimana Jimmy Azalimana Jean Rambe na Ndikumazambo Filigence nabo hamwe n'abandi bose nashoboye kuvuga bose ndabifurije Noel nziza n'umwaka mwiza Imana izibaje imbere mu babo no mu byabo
Noel nziza nshuti mwese mubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika mwumvize aka karirimbo kacoraranzwe na Hillsong kitwa Jesus What a Beautiful Name akaririmbo Jesus what a beautiful name kavuga ko izina rya Yesu ari izina riteye igomwe kakaba kacuraranzwe na Hillsong tubaza ko kabanogeye niwe nziza mwese nshuti zacu aho muri hose nuko twabirasezeranye rero uyu ni umwanya wanyu w'ubutumwa bwanyu tuve mu mahanga tugaruke mu Burundi duhijambo abifurizanya Noel nziza
Nitwa Eric Nsengimana nkabandi umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe imwe ishyirahamwe ry'ubaruka nyafurika mpanira amajambere ajape mu mpunyapfunyo y'igifaransa. Nifuje kwifuriza Noweli nziza n'umwaka mushasha enye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe Angelique Ndayishimiye. Nifuza kwifuriza Noweli nziza n'umwaka mushasha umutambukanyi wanje Shugo Ry'Imana Claudine n'umwana wanje Emelo Isatra Sengimana nabo tuvukana bose. Hanyuma nifuza kwifuriza umwaka mushasha umuyobozi mukuru wa Eglise de Roche Fredina Windasi n'abana biwe n'umuryango we wose. Hanyuma nifuriza umwaka mushasha na Noweli nziza umuyobozi w'ishengero ry'urutare Church Social International mama buntu n'umuryango we wose. Nifuza kwifuriza umwaka mwiza na Noweli nziza abamambure bose b'ishyirahamwe ry'ugwaruka ajape aho bari hose ku isi yose. Nifuza kwifuriza umwaka mwiza kandi abamambure b'ishengero ry'urutare mu Burundi ndetse no ku isi yose. Nifuza kwifuriza kandi umwaka mwiza papa wanje ari mu cyankuzo. Nifuza kandi kwifuriza Noweli nziza abagenzi banje kwizera Juvenali ari mu Faransa. Nkabifuriza bose kuzogira amahigwe muri uyu mwaka iterambere mu bikorwa byabo kugira amagara meza n'ubuzima bwiza no kuroranirwa mu kazi kose bazokora ndetse no kuguma muri Yesu.
Nitwa Alain Majesté Barenga ndumisha makuru y'ikinyamakuru iwacu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi. Nagira nishifurize Noweli nziza ubwa mbere na mbere amesha makuru wane y'ikinyamakuru iwacu baheruka kurekurwa ku munsi w'ejo kandikarazi Agnes Mberubusa ejinde Imana Atelasiyo Bodenji nonge nifurize Noweli nziza abafunzwe bazira ubusa uzwi ubushobozi bw'igihugu. Nongeye nifurize Noweli nziza abangaye ari hanze y'igihugu basanzwe ari mu bagore mu makambi y'impunzi ndabona imahama ndabona ikakoma muri Kenya ndabona iya Kigali muri Tanzania mu gihugu cya Uganda ndabona muri Tanzania impunzi ziri mu Burundi ndabona impunzi z'Abarundi ziri muri Mozambique ndabona impunzi z'Abarundi ziri muri Malawi muri Afurika y'Epfo ibuhayira mu Bubiligi n'ahandi hatandukanye. Bose ndabifuriza ko mumererwa neza. Ndifuriza Noweli nziza abasanzwe batagira akazi mu gihugu cy'u Burundi. Nifuriza Noweli nziza benshi bari mu gihugu hagati bari mu bitaro badashobora kuronka amahera yo kwishyura. Nifuriza Noweli nziza umuryango munini w'amesha makuru n'umuryango w'umuryango n'umuryango w'impunzi ziri ku isi hose. Nongera nifuriza Noweli nziza abategetsi b'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nongera ndabifuriza ko bufashe kugira imbori iboneke abagorewe mu makambi y'impunzi abatagira akazi abugajwe n'ubukene bose muri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 bubiheza mu mahoro n'umutekano kugira igihugu gisubire kuba nyabagendwa. Nongeye nifuriza Noweli nziza abo bose bakunda igihugu cy'u Burundi n'abakunzi ba demokarasi hagati mu gihugu eka mbere n'umuryango muniniya w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko Abarundi, Abanyarwanda, Abanyakenya, reka mbere nabo bose ba muri Afurika y'ubuseruko. Murakoze cyane ijwi ry'Amerika kuduha kano kajyo.
Ok, ni Efrem Akimana herereye i Bujumbura mu Kanyosha ku barabara rya 4 nimero 33. Ndatahije abagenzi banje ndabifuriza Noweli nziza mbereye kuri Barenga Majesté. Ego nabo turi kumwe bose vava Makatos, Ariel, Navandi. Benshi cyane turi kumwe turiko turahimbaza umunsi mukuru cyane wa Noweli. Amagambo ndabifurije bose duhimbagwe tumere neza. Ego hamwe na madame wanje uwo twubakanye Belize Irakoze n'umuhungu wanje Akimana Gianshan Sahel turi kumwe mu Kanyosha nyene.
Nitwa Ndahimana Valentine alias Vava. Je Noweli nziza abagenzi banje. Nifurije Noweli nziza ku mukunzi wanje Gisija ari umutware wanje. Nifurije Noweli nziza kuri famiye yanje Magase Sandrine. Nifurije Noweli nziza ku bantu benshi. Nifurije Noweli nziza Claudette. tuje no we nziza banu bose yesaba heza ke muware natwe
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Noe nziza nshuti zacu zose aho muri hose mu bice bitandukanye byo ku isi kubakunzi b'umugwi Bonnie M ngaka karirimbo kabo ka Noel tubahaye kitwa Zion's Daughter abaryohere karirimbo kumugwi Bonnie M Zion's Daughter usezeranire ku butumwa bw'abarundi bari muri Uganda
Jeani Zigimana Fatuma avuka muri Mishiha Cyankuzo banje kuramuca Saidi Miburo maramuca Denise maramuca Nduwimana Sabane maramuca uwo bitabera Imana Mariam bari kumunzenze
Rwanda bamukije usazanje tasese No dia kandi ndaramutsa n'umuhungu wanje ari mishiha. Hongera nkaramutsa mana ariyo ari mishiha. Hongera kandi nkaramutsa miburo pasikati ari mishiha. Hongera nkaramutsa na mayira ari ngozi iburenza. Hongera nkaramutsa na sorina mwene wacu ari burenza. Njewe minani pasikazia nuye mu Bugande ndatasha mushaka zanje kwa miburo kariyano aba mu Kirundo agacimbiri kabizi ndatasha musaza zanje kwa kabazekiyeri aba mu gacimbiri kabizi ndatasha mwene wacu atuye Rumandali yitwa Saimana Meremia ndatasha mwene wacu atuye Kishenyi yitwa Malaliyo Lehokadia ndatasha nabandi kandi tugaherukana kandi ndabipfurije umwaka mushasha noheri nziza ndabasaba kandi munsengere kuko ibi mu Bugande ntabwo ndamahoro neza ndabasabye munsengere imana ibampere umugisha
Ego muraho ni kwa mukabemera arivera shaka gutaha abantu bo muri komini ntega ariho ariho osa gutaha musaza anje karaveri savye umuganwa n'umugore wiwe wize imana gasupari hanyuma na mukadata abanyankiyubusa pasikaziya ubwo n'umwana wanje niyo mwongere pasikari wifura yanje nawe kandi numvise ngo yarabyaye kweri yebare ubwo abashaka gutasa mbese nabo bandi ku mutima abandi tuvukana ni benshi bazoje babwirana ubwo nanze fite abana bane ubwo kweri namwe shaka muzondungikire amafoto y'abasengezana kandi mwebare
deni ninganzarisha nkabaninga mu gisagara cha Bujumbura aba nashaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza icyuti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntanguye ku mubyeyi wanje nibafasha Antoinette ari igikuzi komine ivugizo mu ntara ya Makamba umupfasoni wanje Godefried n'abana Santiana Donai na Favor nkaca nifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza umwonke wanje Bagoyikunda Boniface ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura abavukanyi banje Madame Niyosaba Epiphany ari mu Rumonge Simana Oscar Capitaine Jejimana Ferdinand Nesfor Kubimana Nkuzimana Pieri Igete na Clovis aca nifuriza Noel nziza aba bonfe banje Eric Batazira Cheusi ari mu Rumonge ari Nganje Eric ari Ngozi ndi n'abakuze n'abakozine banje hariho Tuifura Fibert ababa mu Bushinwa Arcade na Guillaume Tengamie Jean ari mu Giheta Igitega Docteur na Mavukiro Inosaba Docteur Saize Gilbert Docteur Ndayikunda Elias Docteur Egide Ngendakuriyo Madame Ndayisaba Claire Nzohabona Yase Ndayikunda Esperance Niyonkuru Atanase ari Ivugizo i Makamba hariho Niyongezi Nestor ari muri Robert ngai Bujumbura Ndayizamba Beatrice Edwine Sapshimike Ibona Peragi Niera Focas ari Makamba hariho n'abaneve banje Ivara Kaza bo muri Maroc Docteur Igor Giraneza ari mu Rwanda abakorege banje dukorana akazi ka minsi yose hariho Niyongabo Felix Izimana Jimmy Habyarimana Jean Rambe na Ndikumazambo Fulgence nabo hamwe n'abandi bose nashoboye kuvuga bose ndabifurije Noel nziza n'umwaka mwiza Imana izibaje imbere mu babo no mu byabo.